Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika ikwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Maramutse inshuti mwese mu duteze amatwi. Uyu munsi ni ku wa mbere itariki 8 y'ukwezi kw'icumi mwaka w'2018 muri kumwe na Frederic Undikije.
Uno munsi tuvuga yuko ariko arafasha bananiwe kuko uruhara rumwe nibwo rwatsinze.
Iyo ni Liberal ntibashira kandi yaserukira ishyirahamwe Burundi Solidarity International ry'Abarundi baba mu bihugu bitandukanye byo ku isi.
Nibaza yuko ibyo kuvuga yuko umuhuza yohinduka canke hagatoga uwundi muntu umenga ni ibintu byo hapfa bituma ikiriho kiguma cyongerekana.
Uyu nawe ni Pamela Mubeza arongoye urunani rw'abaharanira inyungu hamwe n'agateka k'abanyagihugu. Bose bavuga ku muhuza w'ibiganiro by'Abarundi Benjamin Mkapa yahoze arongoye igihugu cya Tanzania. Inkuru hamwe n'inkuru yerekeye urwaruka n'abafasoni batishimiye uruhara rwabahariwe mu biganiro bihuza Abarundi turazigara kuko mu kanya kari imbere. Ariko imbere yaho reka tubashikize amakuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na Aloise Bigirimana. Aloise, umwanya ni wawe.
Maramutse Frederic, ndamutse baduteze amatwi. Abantu 39 barafuye bahitanywe n'isanganya y'ikamyo yari itwaye igitoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo nk'uko byashikirijwe n'abategetsi ejo ku munsi w'Imana. Perezida Joseph Kabila yaciye ashinga ikigandaro cy'iminsi 3 cyo kwibuka abo bafuye. Iryo sanganya ryabaye mu gatondo ku munsi wa gatandatu igihe ikamyo yari itwaye igitoro yasekana n'iyindi modoka ku birometero 120 mu burengero bw'umurwa mukuru Kinshasa. Umushikiranganji wo gutwara abantu Jose Makila hamwe n'uwamagara y'abantu Oli Ilunga bavuze ko abantu 20 bafuye ahabereye iryo sanganya nyene, abandi 19 bafira mu bitaro. Abanyagihugu muri Kamerune baritabiriye amatora yo guhitamwo perezida wawo mushasha mu rutonde rw'8 bitoje barimwo perezida Paul Biya w'imyaka 86 y'amavuka amaze imyaka 36 ku butegetsi. Abarorezi b'amatora barimwo abo muryango umwe bwa Afrika bari bavuze ko batazoja kurorera mu manuko no mu buraruko bushira uburengero kubw'umutekano muke uharangwa. Perezida Paul Biya ashobora kongera gutorwa na nyabujya abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwiwe bananiwe no kumvikana ku mukandida umwe yobaserukira. Ibwirizwa shingiro rya Kamerune rivuga ko ibyavuye mu matora bizotangazwa mu kiringo cy'iminsi 15. Leta ya Israeli iri mu ruhigi rw'umugabo w'umunyapalestina akekwa kwica arashe abanyagihugu ba Israeli 2 akomeretsa bikomeye ugira 3 mu ntara ya Cisjordania. Abajejwe umutekano bavuga ko wakekwa ubwo bwicanyi afise imyaka 23 y'amavuko yitwa Ashrafu Naalwa. Umushikiranganji wa mbere wa Israeli Benjamin Netanyahu yise ubwo bwicanyi igikorwa c'iterabwoba. Igipolisi mpuzamakungu Interpol cyatangaje ku munsi w'Imana ko cyaronse ubutumwa bwo gutanga imihoho k'umuyobozi wacyo w'umushinwa Meng Hongwei yabuze kuva ku igenekezo rya 25 kwezi kw'icyenda kandi yagirizwa n'Ubushinwa guca kubiri n'amategeko. Ugutanga imihoho kwiwe kwagiye mu ngiro ubwo nyene kandi cegera ciwe Kim Jong Yang yamuka muri Korea y'Epfo niwe agiye kurongora Interpol iby'imfata kibanza. Menge umushinwa wa mbere yarongoye Interpol yabuzwe ubwa nyuma ku igenekezo ya 25 ukwezi kw'icyenda aho yava mu gisagara cha Lyon mu Faransa ku cicaro cha Interpol yerekeza mu gihugu cy'Ubushinwa. Ubushinwa bwari bwahisemo kutagira icyo buvuze kuri Menge kuva igihe abategetsi b'u Faransa batangarije izimira giwe kwa gatanu. Batangaje ko rero Menge ariko aratohozwa ko kuvyo yagirizwa n'Ubushinwa ko yarenza amategeko. Igipolisi Interpol cyashikirije ko kigiye kuzotora umuyobozi mushasha azorongora Interpol imyaka 2 isigaye ya manda yiwe mu kwezi kw'11. Sekretere wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pompeo hamwe n'indongozi ya Korea ya Ruguru Kim Jong-un baremeranije gutunganya uwundi mubonano ugira kabiri hagati y'ivyo bihugu bibiri mu maguru mashya. Umuvugizi w'ubushikiranganji bw'imigenderanire wa Amerika Heather Nauert yavuze ejo ku Imana ko Mike Pompeo hamwe na na Kim Jong-un bemeranije gutegeka intumwa zabo kubonana vuba mu biganiro byo kurabira hamwe ibibazo bitaratorerwa inyishu. Iri tangazo ryo ku Imana ryashikirijwe gato Mike Pompeo ashitse i Seoul muri Korea y'Epfo inyuma y'urugendo rugira kane yarahejeje muri Korea ya Ruguru aho yabonanye na Kim Jong-un. Nayo muri Haiti nyamugigima yo ku rugero rwa magnitude 5.9 yarahitanye abantu bashika ku 11 ikomeretsa 135 mu buraruko bushira uburengero bw'ico gihugu ku munsi wa gatandatu nkuko byashikirijwe n'umushiranganji w'intwaro mu gihugu hagati wa Haiti. Uwo mushiranganji avuga kandi ko amazu hamwe n'ibitaro byasambuwe n'iyo nyamugigima. Ikigo cy'igihugu kijejwe gukinga ibiza cyavuze ko ibisagara vya Port-au-Prince, Gros Morne, Chansolme na Torguta ari byo byababaye kuruta ibindi. Igihugu cya Haiti cyongeye guterwa na nyamugigima mu gihe kitari bwanakire. Ibikomere cyari cyasizwemo na nyamugigima yabaye mu mwaka w'2010 nyamugigima yishe abarenga 200,000 isiga abashika umuriyoni batagira aho bakika umusaya.
Urakoze Aloise ku makuru uheje kudushikiriza. Amakuru tuyatanguye ku nkuru ivuga ku byerekeye amashyirahamwe y'urwaruka anebagura ikumirwa ryarwo mu biganiro byo gutorera umuti amatati y'Abarundi. Ibiganiro bishobora kuba ivya nyuma bizobera mu gihugu cya Tanzania kuva ku igenekezo rya 19 gushika ku igenekezo rya 25 ukwezi kw'icumi mwaka 2018. Ni inkuru y'umumenyesha makuru y'ijwi ry'Amerika Raymond Zimana ari i Bujumbura mu Burundi.
Inkuru ziva mu mashyirahamwe ahurikiye mu rwaruka zemeza ko atabutumire na bumwe ayo mashyirahamwe yaronse buvuye ku mufasha w'umuhuza w'Abarundi kugira iyo mugwi userukirwa mu biganiro byo gutorera umuti amatata ari mu gihugu cy'u Burundi bigiye kubera mu gihugu cya Tanzania. Eric Nsengimana arongoye Ajape Burundi ishyirahamwe maranira amajambere rwaruka rwo muri Afurika avuga ko bigoye kubizoshikwa ko muri ivyo biganiro bizoshirwa mu ngiro mu gihe urwaruka rukumiwe kuko vyabonetse ku rwaruka rwakoreshejwe mu matati yabonetse mu gihugu cy'u Burundi.
Mu gihe bakorana bakavugana urwaruka rutarimwo kandi munzi ko ariko gwishi muri kino gihugu cy'u Burundi ico gihe murumva ko ibivamwo cyane bishobora kugorana kugira ngo bije mu ngiro kuko ni hamwe ucusanga tuguma mu ruhererekane rw'amakonfli mu Burundi kandi twifuza ko amakonfli yohagarara. Dufatiye nko kuvyabaye mu Burundi urwaruka niko rwakoresheje cyane n'ingorane zashikiye cyane urwaruka ntibabone cyane mu banyepolitike mu kurondera inyishu bibagiye abakoreshejwe ngo babashyire inyuma bace bibaza ngo byose byarangiye.
Uyu ari mu baharanira agateka n'iterambere ry'urwaruka yemeza ko urwaruka ari intambwe iri mu guteza imbere igihugu aricyo gituma asaba ko abatunganya ibiganiro botumira uwo mugwi w'Abarundi
boha agaciro urwaruka bakamenya ko dushoboye kandi dufite icyo dushobora guterera leta ikareka kwirengagiza ikafata nka nkama ibyiyumviro by'urwaruka hanyuma n'umuhuza akamenya ko uruhara rw'urwaruka ari intambwe mu iterambere ndetse no muri politike y'igihugu. Iri biganiro bofata umuzi w'ingorane n'abakoreshwa cyane kukugiye aba muri kahise ku Burundi hamye hakoreshwa urwaruka cyane mu bijanye n'ukonona igihugu ndetse no mu kucubaka naho nyene bakoresha urwaruka.
Uwundi mugwi w'Abarundi uvuga ko udashimishwa n'ingene umufasha w'umuhuza yatumiye abazo kwitaba ibiganiro bigira gatanu mu gihugu cya Tanzania na bakenyezi. Jane Fayogora umunyamabanga mukuru w'ihuriro ry'abakenyezi mu Burundi nashimi ingene bazoserukirwa afatiye ku butumire baronse.
Shikuyo munsi ndiko ndavuga hari ubutumire bumwe bw'umuntu umwe asarukira ihuriro ry'abakenyezi mu Burundi muzi n'amashira hamwe y'abakenyezi ari muri buno Burundi turageragaza kubaza abajejwe gutumira ko tabateye ubwoba bwabo kuko ikintu cyose bazokora umukenyezi atarimwe twamba tuko turabivuga kandi tuzi ko ari ingingo ziraba igihugu natwe tukaba dutegereza guterera mu iterambere ry'igihugu nk'abakenyezi kandi tuzi ko bashoboye tubona ko ari ingorane gushika ubudufata atabatumiwe mu bakenyezi kuko umukenyezi umwe ntiyose arukira akenyezi ibice 52 ku ijana abakenyezi bari mu Burundi
uyu ari mu ndongozi z'abakenyezi mu Burundi yemeza ko hamwe batoserukirwa bikwiye muri ivyo biganiro agahombo kuba kanini ku iterambere na kazoza k'abakenyezi
none izo ngingo zitaba zigiye gufatwa zitarimo abakenyezi kandi tukaba dufise natwe ibyo dushira imbere nk'abakenyezi mu iterambere ryacu gacu n'igihugu muri rusangi mwumva yuko tuzadusigaye inyuma tuhava bidutera ingorane mu byo twategekanije gukora no muri kazoza k'abakenyezi n'ugwaruka canke n'igihugu dusaba ko dutumirwa kugira natwe dushikirize ivyiyumviro vyacu kuko twariteguye twamaze kugira amanama menshi turamaze gutegura ibintu bitari bike vyofasha rya Fedorute yateguwe kugira natwe twarateguye iyindi nk'abakenyezi turafise natwe ibyo twateguye turabiryamanye buduhamagara twuronka natwe ibyo dushikiriza kandi vyofasha ikintu gikomeye gose muri kino gihugu
ihuriro ry'abakenyezi Kenyezi mu Burundi yemeza ko rimaze guhabwa ijambo mu biganiro bibera mu gihugu hamwe n'imibonano yakoreshejwe n'intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungoni ku Burundi Michel Kafando rigatangazwa n'ingene akarere ko gashaka gukumira abakenyezi ivyigwa byakozwe vyerekana ko abakenyezi bangana n'ibice 52 ku ijana mu gihugu rwarukanago rungana n'ibice birenga 65 ku ijana mu gihugu cy'u Burundi ibujumbura Remonzi Imana ijwi rya Amerika
urakoze Remo tukivuga kandi kuri ivyo biganiro vyemereje mu kwezi kw'icenda umukuru w'ishyirahamwe ry'abarundi baba mu mihingo itandukanye kwisi yo kwisi Burundi Solidarity International Libera ntibashira kandi yandikiye umukuru wa komisiyo y'ishyirahamwe rya Afrika Musa Faki Mahamat asaba ku biganiro vyemereje bizohuza abarundi vyoba ibiganiro bihuza bose kandi birongowe n'umuhuza ataho yegamiye uyu munsi rero muri aka kanya turi kumwe n'umushinga nahe Libera ntibashira kandi muri we neza Libera murakomeye
namahoro
mu gihe majambo make cyane rwose muriko muvuga ko umuhuza Benjamin Mkapa afise uruhande yegamiye
neza cyane rwose n'ikivyerekana n'uko ibiganiro bimaze imyaka irenga ibiri akaba atacyo barashika ko ariko ingorane mu Burundi zikiriho
ayo ntiyo bari amakosa yabahura muri ivyo biganiro abarundi bonyene
abarundi bonyene kuko umufasha tutakugira ingufu zikwiye nk'uko nakutemeye Mandela yabigize uno munsi tuvuga yuko ariko arafasha bananiwe kuko uruhara rumwe nibwo gwatsinze nshaka kuvuga murabona ibwirizwa nshingiro ryaratowe ejo bundi barashiraho urya mugwi wa seni ujeri w'amatora
ariko ntaguciriyemo professeur Libera ariko baravuga ko na Mandela na nyakwigendera president Mandela atari yorohewe igihe ariko yumvikanisha abarundi
mugabo yarafite ingufu nyinshi muri bwa yuko afashe n'ingingo yo gufata ibihano harabambarwa n'uno munsi kugira ubutegetsi buriho bushore kuyaga n'abandi kugira umuti urama uboneke nuko abafasha bohinduka abo bashasha bakaza bafite ingufu zikwiye
Musa kandi n'abatavuga ko abarundi bashobora kumvikana igihe bazosubira guhurira yarusha canke muri Tanzania mu biganiro by'inshuro ira gatanu Musa aravuga ko atakintu kisanzwe kizovamo
ntakintu kizovamo n'ikivyerekana n'uko umuntu yatwarumvise yuko bari batumiye abantu uno munsi bahinduye amatariki ivyo byose byerekana yuko abari ko arafasha begamiye ku ruhara rumwe no gusamaza abarundi no kumasamaza nabo bitwa ngo bari muri opposition kugira amatora yegereze hanyuma abe nk'uko ibwirizwa nshingiro ryatowe nshaka kuvuga yuko atakintu kizohinduka muri amatora yitwa 2020 kuko turazi neza yuko imbonera kure ariho zoba ziri amaradiyo yasambuwe nazo barugurwa n'ibindi
ni majambo make cyane rwose nk'umuntu utumwe mushya na Libera ntibashira kandi ikintu kubwanyi shokorwa kugira ngo ivyo biganiro bigire ico bivuyemo niki
icamere nuko uboneka umwumvikanisha mushasha kandi afite ingufu nyinshi ashigikiwe n'amakungu no kuvuga inyo African Nations Unies n'ibihugu byo muri kajya karere ka kuseruko icaka biri ni guhindura igihugu biberamo kugira abarundi bose ba bifuza guterera no kuvuga abari ku butegetsi Burundi n'imigambwe ivuganwe na leta abari muri opposition abakenyezi ugwaruka impunzi abasoda n'abasivili na diaspora ibyo biganiro bidakomeye
yego turi kumwe kandi n'umufasoni Pamela Mubeza Mubeza aherutse gushinga urunani rw'amashyirahamwe y'abarundi ahanira neza hamwe n'agateka k'abarundi ku kibazo cy'umuhuza libera ntibashaka kandi yashikirije mwebwe mu kivuga kwiki
jewe kwe ndaje ingwane zivitiye mu gihugu n'umwanya bimaze gutwara n'abantu bamaze kuhasiga ubuzima n'ingene abarundi baguma bahohoterwa n'ingene agateka kazi na muntu katubahirizwa kandi bikaguma bibandanya ni ukuvuga ko umenga yuko abajejwe gutorera amatati icyo kibazo baguma babigira bongereza umwanya wabyo je nibaza yuko hari hageze yuko abantu bicarana hamba bigashira bakavugana bagatora inyishu icyo kibazo kigahagarara kuko urabona abarundi baramerewe nabi raba imyaka iheze abantu bapfa raba impunzi ukuntu zingana raba abantu bafunze ukuntu bangana raba abantu bari kubarahohoterwa ukuntu bangana nibaza yuko ibyo kuvuga yuko umuhuza yohinduka canke hagatoga undi umuntu umenga ni ibintu byo hava bituma ikiringo kiguma cyongerekana cyo gutuma abantu baguma babandanya bari mu magumi bamerewe nabi
ku bwanyu umuhuza arafite uruhande yegamiye
sinovuga ngo arafite uruhande yegamiye ntacondi kondabona no bivugira no bishingira ko ahubwo je murakwa twedufise ikibazo twebwe tudejwe nawe matati twega barundi nitwe dufise ingora nitwe tudashaka kwicara hamwe ngo dugitorere inyishu no kuvuga ku ruhande rwa leta no ku ruhande rw'abari muri opposition no ku ruhande rw'abaharanira agateka kazi na muntu dufise ikibazo nitwe tutegereza gutora iyo nyishu ntituze turafata ikibazo cy'igihugu ngo tugishire ku tugishira ku bandi bantu nk'uko umenga nibo bari kubatera ingorane iri muri twebwe
mwebwe murafite akizera ko abarundi bashobora gufundika amasezerano cyangwa ingingo zizotuma Burundi bwogorora
birashoboka rwose mu gihe umwe wese akoze cyajejwe ni ukuvuga mu gihe uri mu gisirikare akore biriya bigisirikare uri mu gateka kazi na muntu akaraba ibimuravye mu gateka kazi na muntu uri muri politiki akaraba ibya politiki hama umwe wese birabye n'igikorwa jejwe dushire hamwe dutore inyishu n'ukuri duhagarika ibi bintu abarundi bararushe barundi baramerewe nabi igikukiramerewe nabi mu makungu nitwigira izina kuko amaguma ari mu Burundi nitwebwe abarundi si umuntu wo hanze ariko arayatera nitwebwe abarundi nitwegeza gutora inyishu kandi inyishu zova muri twebwe
mu itangazo mwasohoye Musa n'abavuga ko amashyirahamwe atari make hari amashyirahamwe menshi cyane rwose mu Burundi adaharanira inyungu za politiki ariko usanga afite ivyumviro bitandukanye adashyira hamwe musi n'umwe muravuga ko amashyirahamwe atari make yataye umurongo murashaka kudusigurira mukaduha insiguro itamuye cyane
yego cyane nije ndiko ndababwira nyine nuko uzubona mu Burundi nk'amashyirahamwe aje agateka akazi na muntu ukumva ariko avugira ubutegetsi muri opposition amashyirahamwe aje agateka akazi na muntu simvuga ngo n'abashyirahamwe n'abantu kuko amashyirahamwe yoyo aguma kure vyategeza gukora mugabo abantu bitwa kubaserukira amashyirahamwe ukumva binjiye mu nzego za politiki ntasiguro ninge bifise ivyo nivyo bituma abantu batakaranga mutima bati intumbero bari bafise bigatuma n'inyishu zidatongwa kuko ibintu bica bimera bimvamwe amadidane ntabakimenya ngo yajejwe kingu yajejwe kiriya ishyirahamwe rero rije kugira ngo riture iyo nyishu erega ikintu cyose
gitari mu majambo make mu faso ni Pamela Mubeza hoko gwiki kugira ngo amashyirahamwe haranira inyungu z'abanyagihugu haranire inyungu z'abanyagihugu koko
nukuraba yuko jewe ndi mwishyirahamwe ntegeza gukora icyo nishinze ubundi ari muri ndi shyirahamwe akora icyo yishinze mwese no gukora icyo yishinze ntituraba abantu sinzi ko baba barondera nk'ibibanza cyangwa barondera kuja mu nzego mugabo umwe wese akora icyo uwo agateye akazi na muntu nta ruhande kagira sinshobora kubona ngo umuntu yahohotewe ngo nce manza kubaza ngo ari mu ruhande rwe kugira ngo nemeze ko yahohotewe sinshobora kuvuga ngo kanaka yagize ikibazo yishwe cyangwa yarashwe ngo kuko ari naka yabikoze niyo bikibaye violation de droit niyo bikibaye guhohoterwa
Pamela Mubeza murakoze cyane rwose mushyanahe Libera ntibashyira kandi namwe ndabashimiye kuba mwita de Radio Ijwi rya Amerika. Tubiyutse nje twese ko muri komana bandanya kumviriza Radio Ijwi rya Amerika isamyana nayo Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda. Unaho nicagiye cyo kwashikiriza amakuru ya sport n'imikino yabaye mu mpera zindwe. Kama kuri sporo tuahere Murundi yaho dutega matwi mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka
ihiganwa ry'umupira maguru mu cyiciro cya mbere ku rwego rw'igihugu yarigeze ku munsi wa 10 mu mpera z'indwi twari turangije kuri uwa gatandatu kuri Stade Rukundo Ngozi message Ngozi wanganije na Olympic Star w'umuyinga ubusa ku bundi kuri Stade Ngoma y'Igitega igihe cy'isaha indwi Flambeau de l'Est wo mu ntara ya Rugi wanganije na Kayanza United wo mu ntara Kayanza ubusa ku bundi igihe cy'isaha 9 kuri cyo kibuga nyene cyo ku mugwa mukuru w'intara Gitega Flambeau du Centre wo muri yo ntara watsindiye umuhira na Ngozi City w'Ingozi 2-1 kuri uwa gatandatu message Bujumbura watsinzwe na Rukinzo FC yose y'Bujumbura igitsindo kime kubusa aho hari gihe cy'isaha y'icumi igihe cy'isaha 8 naho Bujumbura City watsinze Bumamuru wo mu Cibitoke kimwe kubusa kuri uw'Imana kuri Stade Ngoma Gitega Musongati FC wo muri yo ntara watsinzwe na Eglinor Makamba ibitsindo 4-1 kuri Stade Prince Rwagasore igihe cy'isaha 8 Lelier watsinze Atletico Olympique kimwe kubusa igihe cy'isaha 10 naho Vitalo watanye mu mitwe n'umugwi Leader Dike Burundi Sport for Africa yose y'Ibujumbura ubwo rukino rwarangiye ku nzinzi ya Vitalo ya kimwe kubusa bwa Leader Dike Burundi Sport for Africa abakunzi ba Vitalo barangwa n'akanyamuneza ubona ko Vitalo mu nkino 10 maze gukina urukino rwo kuri Imana rwabaye urukino rwa kabiri utahukanye inzinzi uyu numwe mu bakunzi ba Vitalo azwi ku izina rya Vuvuzela
inzinzi nakira ijana kwijana ngira n'abafana urabibona ko ari ngaha nawe uvuga gato Vitalo tupa.
Ikano ku ruhande rw'abamenyereza Kanyankore Gilbert batazira yaunde yabwiye ijwi rya Amerika ku no munsi hasumbejo bisigura ko umugwi Vitalo amenyereza ugiye kubandanya uronka insinzi
yego biragaragara ko hasumbejo ejo umunezero sicyo kimwe ni wo hijya ejo insinzi twari twitegereje cyane rwose kubera tumaze iminsi tutatsinda twizere ko bitanguye ko twari tumaze iminsi myinshi tutabona insinzi bayi match 10 ugatsinda zibiri ni nkeyi cyane kuri equipe nka Vitalo izwi muri iki gihugu n'ahandi hose donc rero byahindutse twizere ko bizoba bibandanya bihinduka n'indi ndwi tukaronka handi manota tukagerageza gusanga abandi hejuru ko baradusize rwose ibigere dike saba keva kandi sivuga ko twateguye kurusha ahandi turategura mugabo ibintu by'umupira birahinduka impamvu zituma umuntu atsindwa ni nyinshi mu mupira mugabo turategura bigakunda no munsi byakunze turatsinze mugabo ubundi byari byanze ariko rero birarutana iyo byose yuronse amanota 3 n'ingufu ziriyongera gato ubunda yazi ko match kuri cyatu dufite ingufu zirushije no munsi oya evolution ntiraboneka kurusha mugabo jenize ko izoboneka mu minsi iri imbere
ego umugwi mukinye mutsinze mwabonye gute
njewe ntabeshe uravye imigwi yose muri faza rema match 10 aheze gukinwa mu migwi yose nta ekipe twovuga ko iri hejuru y'izindi amakipe yose aranganya bose bacyafise courage nyinshi tufise abajene benshi muri championnat uravye ugafata moyenne y'abajoueur nka 400 bari muri premier division n'abana bafise entre 18 ans na 22 ans ni ibintu byiza rwose urabona ko bose bakina ni shaka nta ekipe kwereka ku mupira ifite fond de jeu umupira usumba abandi ha rero akarusho ni determination no gushaka gukina biriko biraza kuri twese ndizeye ko tuko turategura amakipe yose nta ryamye biracyagaragara ko nta ekipe iri hejuru y'izindi ni byiza ibyo ubajije sicyo kimwe no gutsindwa cyane kunganya iyo tuyaronka iyo tuyabura uno munsi byari kugenda bisubira inyuma cyane ngaho unakarusho ndize ko iyi courage tubakuye ngaho abajuere na dimanche kuri kibazo bazotera imbere kurusha uno munsi nahahise
ngomenya ko muri rya higanwa ryo gukura namwo rihuza imigwi iserukira bihugu imigwi izoja gukina inkino za nyuma z'igikombe cha Afrika cha 2019 zizobera muri Cameroon umugwi w'intamba mu rugamba uza watanguye imyiteguro ukaba witegurira gutana mu mitwe mu ndwi zibiri n'umugwi kira gihugu wa Mari Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya America
unaho dukwitire mu Rwanda dutega amatwi mu ngenzi wacu Jean Claude Munyandila
mu mupira w'amaguru ejo ndi kwa gatandatu kuri Stade Muganda mu mujyi wa Gisenyi habereye umukino guhatanira igikombe kiruta ibindi Super Cup uyu mukino wahuje ikipe ya APR FC yatwaye igikombe cya championnat na Mukura Victory Sport yegukanye igikombe cy'amahoro mu mukino woroheye APR FC ikipe y'abasirikare b'u Rwanda yatwaye Super Cup itsinze Mukura Victory Sport ibitego biri kubusa byatsinzwe na Muhajiri Hakizimana na Isa Bigirimana mu gice cya kabiri Kapiteni wa APR FC Jean Baptiste Mugiraneza avuga ko batewe imbaraga nuko abafana ndetse n'abayobozi babo bababaye hafi.
Mbere na mbere ndabashimira kuba bakomeza kutuba hafi igihe bibaye byiza n'igihe bitabaye byiza. Muri weekend yashize ubwo twatakazaga igikombe cy'agaciro, abafana ntago bigeze bacika intege, natwe byaduteye imbaraga nk'abakinnyi bituma tuza kwitegura hakiri kare. Nkuko nari nabibijeje nababwiye yuko tugiye gukora ibishoboka byose tugakosora amakosa ataragenze neza kuri match ya Rayon Sports kugira ngo tubashe kubagarura ibyishimo bari babuze. Kubw'amahirwe turakibonye. Nashima Imana mbere na mbere, ngashima abakinnyi bagenzi banjye n'abayobozi batuzanye hano kwitegura hakiri kare, ndetse ngashimira abafana by'umwihariko.
Ku rundi ruhande, Mukura Victory Sport yatsinzwe idakozemo mu bakinnyi bashya yasinyishije bagaragaye mu mukino w'ejo bundi kwa gatandatu, higanjemo abari barananiwe gutanga umusaruro mu makipe bari basanzwemo. Abo ni Onesime Twizerimana wasezerwe na APR FC, Janvier Mutijima wakunze kwicara ku ntebe y'abasimbura muri AS Kigali, Yusuf Munyakazi waje aturuka muri Musanze FC na Bertrand Iradukunda wari kuwe n'ikipe ya Police FC. Bamwe mu bakurikiranira hafi umupira w'amaguru mu Rwanda barimo kwibaza niba aba bakinnyi b'umutoza Francis Haringingo bazashobora kwihagararaho mu irushanwa ryo guhatanira igikombe cy'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afurika rizatangira mu minsi ya vuba. Tunyarukiye mu mukino wo gusiganwa ku magare. Ejo ndi kwa gatandatu habaye isiganwa ry'agace ka munani mu irushanwa ry'igihugu Rwanda Cycling Cup. Aka gace kari kagizwe n'urugendo rwo kuva i Musanze berekeza i Rubavu bakazenguruka mu mujyi wa Gisenyi. Aka gace kiswe Kivu Race kareshyaga n'ibirometero 120 ku bakinnyi bakuru n'abatarengeje imyaka 23 n'ibirometero 96 mu cyiciro cy'abakinnyi b'ingimbi n'abakobwa. Eric Manizabayo ukinira ikipe ya Nyabihu niwe waje ku isonga, ibirometero 120 abinyanyagira mu masaha 3 iminota 15 n'amasegonda 58. Uyu musore aratubwira ibanga yakoresheje ngo yegukane umwanya wa mbere.
Andi makipe yakuru yashaka b'imbere aragenda bafata kuri rap ya nyuma, ubone tubafashe. Mutu kwa njenda vati njiye unje kuchomeka. Kwa tukwa tulimu wa tulawa nubata tu. Tunga yi mnyaka. Vati njiye kuchomeka. Tiwa nshire mwa agati. Tiwa nshire mwa agati. Jena kuwa bila njiye. Nagunle nda tini. Hajirele wa sanga zubgege. Baja inyumu.
Mchichiro cha bashini yoro. Wabayi wa mbele ni Erike Muhoza wa mchipi ya Amis Sportif Hirwa Magana. Na umu wakobga wa hii zawandi ni Valentine Nzayisenga. Uchi nila ikipi ya Benediksyon ya Mukare Karubavu. Hasigaye uduce dutatu kugira ngo irushanwa Rwanda Cycling Cup ry'uyu mwaka rirangire. Utwo duce ni Karongi Challenge iteganyijwe ku itariki ya 28 uku kwezi, aho bazasiganwa bazenguruka mu mujyi wa Kibuye. Hari kandi agace ka Kigali Musanze Muhanga gateganyijwe ku itariki ya 10 mu kwezi gutaha, hakaba n'agace gasoza aho abakinnyi bazazenguruka mu bice binyuranye by'umujyi wa Kigali ku itariki ya 15 Ukuboza. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Tubibutse nshuti mwese ko muri kumara bandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika isamiranye na Washington DC mu kirundi mu kinyarwanda.
Banywanyi b'ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Ku batwumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 255411269. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 254255394. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1-351-99-5. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Shuti banywanyi namwe bakunzi b'ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda, tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yaba ifite ikibazo nakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Bakunzi b'Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda, mu gihe imirongo ya FM musanzwe mutwumvira ko yaba ifite ikibazo, mukurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves. guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mutwumvira kuri metero 19 na metero 22.
Mwese mkunda iladio ishugu jamerika ibigano ya tuateguli ya mwaka kanya wigaruke ngaha tuone huu kandi akane kukushimila engineer ya dufashe mwiga bugi vizioma hamwe na Innocent Kimenyi ya dufashe kwegiranya ibigano ya tuateguli kuli mikro mwalikumu na Federica Mundikije makuna yu mashikijo na Aloize Bigirimana mwa kote kututega matuki tulabifurije ama horo ni mwusi mwizi.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.